bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda amahoro nshuti mutwumva muri Ryanino kandi na Noheli nziza iradi ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumviganiro byacu ni ku rugagwa internet ayo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Nahazwe aremesheje ikiganiro muri sanga cuno munsi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno musi rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika batumire ni mwebwe muri ko muratwumva Ryanino muri ko mumva ijwi rya Amerika. Nta kindi tuzakuyaga tuzakubaha ahubwo akanya ko kwifurizanya Noel nziza ko kutubwira uko muri ko murayihimbaza Ryanino aho muherereye ahatandukanye haba mu Burundi canke mu Rwanda no mu bindi bihugu byose biri Ryanino aho mushobora kumva ijwi rya Amerika. Akaririmbo ka mbere ni ijoro ry'igitangaza ku izina rya bagenzi banje bose ndayifurize Noheli nziza.
Natamenye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose. Ijoro ry'umukiza yatuvukiye, ijoro isi yakiriwemo, ijoro twaboneye mu ihinduka. Ijoro ry'igitangaza, umwana w'umuntu natamenye. Ijoro ry'igitangaza, ku byaremwe byose. Ijoro ry'umukiza yatuvukiye, ijoro isi yakiriwemo.
Nuko rero duhe akaryo umwe muri ko muratwumva muri ino duhereye kuri Jean Ndayizeye. Amahoro Jean Ndayizeye na Noheli nziza.
Mwaramutsenje ni ndipfurije Noheli nziza ku ijwi rya Amerika mwese aho muri mu bamenyesha makuru.
Ni Diane Nahazi ariko ntacu natwe turakwifurije umunsi
Noheli nziza.
Turi bamwe turi bamwe. None uramaje he ga Jean Ndayizeye?
Ego me twe turakomeye twarose sino nyinshi hano muri Iowa leta zunze ubumwe za Amerika. Yaguye ari nyinshi kabisa ngira ngo iriko nayo nyine irasasa kaza Noheli.
Muriko muyitegurira gute none kuyihimbaza? Hari abarundi muhava muhura kugira ngo musangire cankeje?
Eka tuyiheru no musi tufise akaruhuko ku kazi. Mu masaha y'imbere umaze guca neza kuko haracari mu gatondo turatororokanya natwe tuyihimbarize hamwe.
None gajean nk'umuntu ariko aratwumva ari mu Burundi canke mu Rwanda canke handi handi hantu, uwo mugeraniza gute Noheli ingene ihimbazwa muri bino bihugu n'ingene ihimbazwa mu bihugu vyacu?
Ahuko no vugati na gahombo kanini yakurijewe kuba ntari mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse. Kuko ndiko ndaraba ukuntu bafata Noheli hano no mu Burundi cyangwa Afurika yose sico kimwe na naho bitandukaniye. Bamwe nta naho bihuriye.
Biza gutandukanira he?
bimeze nk'ibitandukanye kuko umenga ntibayitaho cyane kuko nk'akarorero urabona icyiza kiri Afurika nk'uno munsi kuwa mungu benshi baza guhurira mu mashengero kugira ngo bayinina hate ariko amashengero yo muri Amerika menshi nka yose arugaye ntabwo yuguruye nico gitandukaniye kurumva rero karakanyamunezi y'abananje ndi mu gihugu hagati muri Afurika nanje nifatanye n'abandi bariko barahimbaza mu mashengero atandukanye.
Nta kundi reka rero duce tuguha akanya kumbure wifuriza ufise ku mutima mutashobe kuba muri kumwe mu ruryango n'inshuti zawe.
Eko me kanje mpera ngaha nyene mpe akantu bita surprise umugore wanje madame itwa Esperas ndamurinda mukamurinda n'abana biwacu duvitaniye ni batanu ndamwipfurije Noheli nziza n'abana bacu twese Imana bandane kuturinda.
Urakoze cyane gose.
Hanyuma nce njya mu gihugu cy'u Burundi naco nipfurije Noheli imiryango y'iwacu ku gasozi katwe komine Nyarusange ndasuhuje umustanteri wa mbere ari watwara ako gasozi yitwa Fredina bangira inama hanyuma na bisumba gutira Jacques data wacu na nyokuru baranyetetse Patricia eka n'abatoyi bacu bose mbese n'abandi bari giteka mutoyi wanje tubane no ari kwihimbariza mu Burundi niyari nawe nyene ndamwipfurije Noheli nziza.
Urakoze cyane gose Jean Daize ubutumwa bwa Ijwi rya Amerika irabushikanya aho bari tukifuriza
n'abatashoboye kumva amazina yabo ku izina ry'iwanje bose bayisangirira hamwe banezerwe mu mwami w'Imana.
Urakoze cyane gose nawe tukwifurize Noheli nziza.
Namwe murako.
Ijwi rya Amerika turafise kandi na Louis Michel. Louis Michel ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza mubawe bose.
Ndakumva neza wangewe naje nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhengeje.
Urakoze cyane.
Were mwitwa nde mwebwe?
Jenny Diane ninahazwe.
Diane ninahazwe. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mushiki wanyu.
Urakoze cyane gose. Uhereye amajahe Louis Michel
ubu ndi mu Rwanda.
Muriko muhimbaza
ndi mu ntara y'amajyepfo muri Kamonyi.
Muri Kamonyi
mu karere ka Kamonyi
ubona gute Noheli
muri Kamonyi district?
Aho mu Kamonyi Noheli muriko murayitegura gute canke mwatanguye kwihimbaza?
Reka mbere muvandi ana mu Kamonyi biraryoshye kuko bavuga ku Kamonyi mu karere ka Kamonyi.
Mu karere ka Kamonyi ha
ya mu kinyarwanda kire niko tuvuga ubu turaryohewe. Baba we turaryohewe cyane ibihe bimeze neza. Mazimisi tuona kabura akazuwa karava imyaka ireze mbega ibishimbaga nina hazwe mbega ibirayi mbega amage yewewe reka tumerewe neza rwose singiye kukubisha.
Nuko mwamaze kuja mu isa canke muhava mu ijama
ubu rero jyewe mbona n'ubwo bwo kutabona ariko mfite amahirwe ntuye hafi y'urusengero umbuye gusenga kano ka mwanya mfite kagakoni wakazi kagakoni k'abantu batabona
kamwe bagego
ndagafata nkagenda nkagera ku rusengero nkagenda nkasenga Imana nkanayishima none ubu ndatashye mu kanya nubwo nyuma yo kugera imuhira ubu nicaye mu cyumba iwanjye.
Nuko ukaba rero ugaca ushaka ko kwifuriza Noheli nziza abandi Galoui Michel
bose ndashaka kwifuriza Noheli nziza. Hari umwana witwa Jean Dodier atuye mu Nkomane mu karere ka Nyamagabe. Hari umusaza witwa Yosefu atuye ku Kimihurura ahantu yitwa mu Myembe nirenganya Fontaine ari Kinyinya. Umuntu witwa Hagenimana Daniel ari Imbuga ngari i Rubavu. Ndashaka umuntu witwa Manizabayo Jean Marie. Umuntu witwa Byishimo na Hazard abo ni abanyeshuri bari mu biruhuko. Ndashaka umwana witwa Eliya w'Igitwe ariko ari i Kigali. Hari abadamu nabo abadamu keza mu Rwanda turabubaha uranyumva
nabo kubakwa nabo kubakwa
hari mama Louise hari mama Creya hari mama Prince hari na mama Karisa bagenewe nziza. Ndashaka karanyuze na Viatori majyarugu. Ndashaka Sibomana Motard na Kazungu na Tubi hari mu Bugese. Ndashaka umutwaje ni Imana Jean Dieu n'ubu ni cyasa Samso. Ndashaka umuntu cyabigira imfura protege. Ndashaka Etienne kumwima na Dani na Gese ni Imana Erize Munyawera Fose w'ibuyoga wo n'umuyobozi.
Urakoze cyane.
Ndashaka kwitwa Damu Rutum. Evarite ku gikondo Gilbert Tina Salomoni.
Urakoze cyane gose Louis Michel, nawe duce tukwifuriza Noheli nziza mubawe ngaho mu Rwanda.
Ndabashimiye cyane mugenye nziza kandi umwaka muza urye neza.
Urakoze cyane gose. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ministry y'Indwi muri kumwe na Jean Diane Nahazwe akanya twabahaye nako kwifurizanya Noheli nziza mutubwira n'ingene muri ko murayihimbaza aho muherereye hatandukanye. Duca tugerageza kubafasha guhimbaza yo Noheli tubicishije mu midiho itandukanye. Kano karirimbo ni Dore Inyange Yera, murumva ko kari mu mudiho wa Zouk, na karirimbo karirimbwe n'umurwi Chorale y'Ugwaruka, Chorale Saint-Dominique mu gihugu cy'u Burundi. Urukurikirane rwabo rushasha rw'indirimbo yo dusangamo rukaba rwitwa Nimugire Amahoro ya Kristo. Tukaba turi kumwe na Jean de Dieu ku murongo. Jean de Dieu, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane, ndabashimiye ko mumpaye kano kanya.
Uherereye he ga Jean de Dieu?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Muri ko muhimbaza gute Noheli, nimba mwayitanguye canke byifashe gute?
Ego twayitanguye vuba, twayitanguye nka cyane, twayitanguye mu gitondo cya kare hafi nka saa 2 ngasinzi nk'iyo masaha iyo ntayonje.
Twebwe turacyari saa 3 z'igitondo, ha?
Ego twagiye gusenga ariko twapfuye turi kwitegura naho ejo kumusenya aho. Ego cyane rero nashaka nacyane gutasha. Ni kandi narumwe nabo kwifuriza Noheli nziza.
Urakoze cyane.
N'abarundi bose ndabifurije Noheli nziza. Hanyuma ndifurije Noheli nziza ko jewe mvuka mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, abanyarumonge bose ndabifurije Noheli nziza. Nawe muri komine Muhuta na cyane muri zone Busenge Mutumba Gasere ya bose nabifurije Noheli nziza n'ababyeyi banje bahaba.
Yego.
Ama ndifurije Noheli nziza n'abanyeshure twigana muri kaminuza nderabigisha NS no n'abandi muri kaminuza y'u Burundi. Ndifurije Noheli nziza n'abanyeshure twaje twigana mu ma internaliste de Gisenyi. Ama ndifurije Noheli nziza n'abakristo bose mu ishengero rya Pandekote, ko je ndi umukristo usenga muri Pandekote. Ndabifurije Noheli nziza.
Urakoze cyane gose Jean de Dieu ngaho i Bujumbura, nawe tukwifurize Noheli nziza, hama n'umwaka mushasha mwiza, kuko urabona ko turi ko dusa nk'abayigerezayo.
Ego murakoze cyane.
Ku wundi murongo wa telefone turafise kandi Theodore. Theodore, ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza. Theodore.
Noheli nziza namwe twese.
Umuherereye
iherereye mu Rwanda, mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru.
Noheli ngaho muriko murayitegura gute, muriko muyihimbaza gute, nimba mwayitanguye?
Noheli twayitangiye, ndabona ishyushye cyane rwose.
Muteguye gute mu muryango?
Twitabanye n'umuryango, ubu twanayitangiye, turimo duserebura nta kibazo.
Ni ukugaca wowe ushaka kuyipfuriza abande uno munsi?
Ndayifuriza nahereze, ndayifuriza nyogokuru wanjye. Nayifuriza tante utuye Iburasirazuba. na ifuriza mubyara wanje Oreste kwikinihira ku bitaro n'umudamu we hamwe n'umuryango we wose muri rusange
yego
na ifuriza abanyarwanda bose muri rusange n'abandi bose ndabifurije
urakoze cyane gose Theodore natwe ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
namwe mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire
urakoze cyane Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaca ariko turabaha kanya mu kiganiro muri sanga ko kwifurizanya Noheli nziza no kutubwira uko muri komura yihimbaza aho muherereye turafise kandi Innocent ku murongo Innocent ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza
ego
uherereye
Gisagara cha Bujumbura
Gisagara cha Bujumbura amaja hineza na neza
I'm going to go to the house.
Dorinyange akaririmbo ka Chorale Saint Dominique Bujumbura mu Burundi. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni mu mpera z'umwaka aho muri tukibaza yuko muri ko muheraheza neza Noheli muri ko muyihimbaza neza turabifurije kuranigwa mu byo murimwo byose turafise rero Emile ku murongo Emile amahoro amahoro Emile ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza urakoze cyane uherereye amajahega Emile
nerereye mu Rwanda
mu Rwanda hehe neza na neza sabwe
Kigali
ikigali kaca muri ko muhimbaza gute Noheli ga Emile ngaho Kigali
abona hamereye kwere ko arahimbaza neza nyene Kigali barayiteguye neza mitako n'imyisi mu mihanda
eh
una masenge sabasenga nyene bagenda basenga neza kabana ikigali uko mitima bari karayakira neza nyine mwana yeza bavukiremo neza
ego nuko reka tuce tubandanya na mwe tuyibipfuriza muhimbaze neza hamugashaka kwifuriza ndewe uno munsi ga Emile
nkaba nashaka kwifuriza umwaka mwiza nawe yinjiza umudamu wanjye ariko ruhororo yitwa Claudine Ndabashimana n'ababanye banje bose na Gangu Joseph n'umudamu wiwe n'umucuruza acuruza ku isoko ibintu z'amayinite na botike bita Karori n'abakristo bose bo ku rusengero rwacu ku Ruhororo
Ruhororo mu ntara ya Ngozi
Nimunara yangu.
Niyumba. Niyumba.
Niyonye na tinda na wone niko nihere. Ama ni polisi huma kamizana na inzi zana mu kama bitambo ni ma wa pedas na magaita wa na magaita walangi. Nganda ni polisi huma kamizana na inzi zana ni agenti wa.
Urakoze cyane rwose Emile ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza Noheli nziza mu bawe bose.
Niba giye nabo dusangiye groupe yose kuri WhatsApp na
Facebook. Groupe yiki?
Groupe nyine y'urubuga rwacu tuza turandikana turamukanye.
Urakoze cyane rwose ugire Noheli nziza.
Murakoze namwe kuri Amerika.
Hariho kandi na Etienne ku murongo. Etienne amahoro. Etienne,
bo mutuvugana ndi muri karte ya Charama.
Charama ubona gute Noheli niko murayihimbaza.
Noheli nokuri atara kandi Noheli ni sawa. Ndabona umunezero mu gisagara cya Bujumbura abantu benshi banezerewe. Barajohewe. Ahantu henshi ku ngo umuntu aba ariko aracya ndabona ibintu bimeze neza banezerewe cyane.
Nuko rero ugaca ushaka kuno munsi kwifuriza Noheli nziza abandi.
Nashaka kwifuriza Noheli nziza mama wanje ari ahantu bita ikiremba cya Ngozi kitwa Gwasa Dimitira. Akaba ba papa wanje batoyi uwitwa Sabine Nyevarise. Agacaza uwitwa Gwasa Patrice aherereye Ngozi. N'uwitwa Ndagijimana Sharire ahagaze ayikiremba. Nacha nongera nkifuriza Noheli nziza nyogokuru wanje. Na wenyene ari ahantu bita mu Ruyumo. Nacha nongera nkifuriza Noheli nziza rundi data wanje yitwa Gwajekera Filipo.
Urakoze cyane rwose Etienne.
Ego nayo nsigaje abantu babiri nta kibazo.
Ego
abantu babiri ariho umugenzi wanje ari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu bita Igisenyi itaramira Imana Celestin ndibaze ukanyumva cyane. Nabo ngawe hari uwundi petit frere wanje yitwa Elias n'uwundi yitwa Niyonzima Ruwi ahengamye muri kaminuza y'u Burundi.
Urakoze cyane rwose Etienne ngaho onyicarama mu Burundi.
Mwampera akaririmbo ka mukurarinda ka Noheli sinzi uko ukabona narinda gakeneye mu wamukoze.
Fatuma Rimasikala la muhinga bw'ivyuma avuze ati nikabura habura urwango ngo araza kugerageza
ariko nta kibazo.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza. Inyuma ya Etienne duce twakira na Thomas amahoro kandi kaze kwijuga amahoro
kwijuga amahoro namwe.
Uhereye amajahe gatoma
ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda
yego.
Noheli niko murahimbaza gute?
Twayiteguriye mbona ibinyobwa byose twabitunganyije.
Ibinyobwa
n'akaboka kose kari hasi.
No kumuhimbariza mu ryango canke nababanye
n'umujyango nababanye kwanyana.
Ugatushaka kwifuriza Noheli nziza nde
wa mbere ni wewe cyane cyane.
Urakoze cyane
umpanda ndagukunda kuko nuko nakote.
Ni Diane ni nahazi
duka narakubona.
Abandi
twe cyaba kono vuka.
Urakoze cyane gose.
Wakabere ni oriyani cyangishaka.
Ku izina giwe ndagushimire kandi ndashikana ubutumwa.
Atange nda i Burundi mu Kayanza. Abona umubyeyi iyo batese witwa Ndayizo ya Andre akora kuri kwa Burundi. Nabo bikora nabo bose ntabandi bitabifuriza Noheli nziza. Mbona n'umugore wiwe yitwa Coronaria ndayitwaye ko n'abana biwe bitwa umwe yitwa Gere undi Garasi.
Urakoze cyane rwose Thomas ndaho mu Rwanda nawe ubwira umunsi mwiza na Noheli nziza.
Yego ndamwe mugire Noheli nziza n'umwaka mushasha muhire.
Yego.
ndashimi yunga marakoze chane araka ora niteka dawe ya muteye afisuru kundoru tagiri ngero Yesu Kristu naganze amahoru zoya sangiwe Chuyo sari korera Nungami wabami Tumu ya gerirenge Nashimi yungami Chane
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kuri WhatsApp yacu mushora kutwakura ko gucyo natwe tukabakura ngo mutashe abanyu mubifuriza Noheli nziza mungere mutubwire uko muri ko murayihimbaza akanimero kacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu urimwe tukaba dufise Albert ari ku murongo Albert Noheli nziza kandi kaze ku Ijwi Amerika
aho yihamza nyine upfa ahashobora kwikora ko bisanzwe nyine atarinzwe kudasiba ariko
Kirundi bavuga ngo duke duke hanira bankana muca mwikora kuri utwo mufise hama mukadusabikanye
Kirundi kana n'itso nyine
ego Albert ugacushaka rero no munsi kwifuriza Noheli nziza nde
ego Noheli nziza no tangura kuyifuriza mwebwe mu mpaye umurongo kandi ndanabashimira yuko mudahengeshanya kutuba hasi gusiza makuru n'ibindi biganiro nyine
Urakoze cyane Albert.
Ba, ubugambi bangi abarundi Burundi. Ko atanzwe bayi nuko nane usabaza amahoro buru. Hagire cyane.
Albert.
Asaba. Atangira ko saba n'abategetsi basi ko bo bategetsi yabo muri uno mwaka tugiye gutangura badashyira imbere inyungu z'igihugu kugira imbere babo kugira batwarire bose imbere y'uko ku mwaka uzoza ariko bizogenda nkatansabira n'amahoro n'amakuru byose ahari horane n'ubuzima muri rusange
Albert turumvaga telefone kawe kariko karacikagurika ngira ngo turaza kongera tuguhamagare kuko telefone itari kwirumvikana neza ariko ariho na Diodone ku murongo Diodone ikaze ku Ijwi ry'Amerika na Noheli nziza
yego yatweza makuru ngaho ku Ijwi ry'Amerika
ni kuri na marembe turashima
ni byiza cyane natwe n'amahoro muri Australia
atari gihindutse Australia majahe neza na neza
muri Melbourne
Noheli muri ko murayihimbaza gute ngaho Australia ga Diodone
Ya nukuri nubwo ari mu ijoro budufise sahindwi z'ijoro na mahoro nta ngorane abantu bose baranezerewe bimeze neza
aho ukera murahava mukora iki mu Barundi baba ngaho
kubahimbaza Imana tuzohimbaza Imana twibuka ivuka rya Yesu Kristo hanyuma ku bandi nabo batara byinjiramo bazoba bikorera ibyabo ntazi nuko bimeze.
Yego, iyo Noel yo ngaho muri Australia yigiranije niyo wavuye mu Burundi, wabwira iki abatwumva? Bitandukaniye he, bihuriye he? Urabona hari aho bisa bisaniye?
Hari itandukaniro rininiya cyane, kuko hari iwacu twahimbaza ivuka rya Yesu twivuye inyuma cyane. Aho wasanga amahoteli n'utubare n'ikibyuguruye kugira ngo abantu bashobore kwivuna umusase n'ibindi. Ariko aha muri Australia kuri uwo munsi amasoko yose arugara n'amaofisi, nta biro na bimwe bikora mu bisanzwe. Umuntu wese ahimbariza umunsi mukuru mu rugo iwe canke aho muba muhurira nko ku masengero n'ahandi hantu.
Yani nacyo gituma kenshi bishimira kwivugira muri rusange atuburuhuko bwiza hakubwira Noel nziza. Nuko rero Dieudonné ugaca ushaka uno munsi yugwifuriza Noel nziza abande?
Ego ubwa mbere kamere ko twubakanye aha mu rugo uwo bita Ameri. Hanyuma n'abana Imana yampezagije nabo ndabifurije Noel nziza. Hanyuma nkaca nsimbira i Bujumbura ndahabona uwo bita Ndayisaba Libe. Nawe ndamwifurije Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza.
Yego,
hanyuma nkaca nsimbira hanyine mu gihugu cya Australia hari uwo bita Ndagijimana Rui ari mu gisagara cya Newcastle. Nawe ndamwifuriza umwaka mushasha mwiza. Hanyuma kumbure abayoboke bose b'idini canke ishengero rya Revival Pentecost muri Australia. Aho bari bose baze bagire Noel nziza aho bukera.
Urakoze cyane gose Dieudonné.
Ntararangiza ariko nagomba nifurize kandi Noel nziza n'umwaka mushasha abantu bose baba Barundi n'Abanyarwanda bumvirije ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Aho bari bose tukiragiye namwe mudushikirizwa bino biganiro.
Urakoze cyane gose Dieudonné ngaho muri Australia, mugire Noheli nziza.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, na kanya twabahaye muri Murisanga kugira ngo mushobore kwifurizanya Noheli nziza. Mwongere mutubwire uko muri ko murayihimbaza ijya nini. Ganze ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mr. Ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe, turacari ko turabaha akanya ko kuramutsa kwifurizanya Noel nziza aho muri ijya nino. Twongera kandi tubabaza uko muri ko murayihimbaza. Turacabandanya rero mukanya turaza guca tubandanya twugurura imirongo ya telefone, ariko tubanze twumviriza akaririmbo Hari Joro Ryiza.
Yesu kaze mikiza.
Joro na karirimbo kumugwi Shemeza Music tukaba dufise ku murongo wa telefone Nduwimana. Nduwimana ikaze ku Jugi America na Noheli nziza.
Yego namwe ndabaramukije.
Mhm, uherereye ga Nduwimana?
Yego ndega amukanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Noheli muri ko murayihimbaza gute?
Yego twayiteguriye neza. Abantu bose bariko barasuma bayiteguriye neza natukore kwidoka. Yego
ubundi muri kino gihe hari gihe bahura baca bavuga ibiciro byadugije ku masoko ari byadugije canke biracara uko byari biri?
Oya ibiciro byadugije ngaha mu Kanyosha umuntu arasuma n'uburyo abona afite.
Yego
kuko ntaje gusesagura kuko imiti mikuru ikuyemo ubuzima burabandanya.
Ubuzima burabandanya uvuze ukuri. Nukuri Nduwimana ugaca ushaka yuko uno munsi Ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza Noheli nziza abandi?
Yego uwa mbere ntanguriye ko ni Franki ngaho mu Kanyosha kuri Franki Liberate Night.
Aha.
Uwa kabiri Teatere ngaho kumugwiza na Dio Mede na Jamari.
Mhm.
Nika chakona na Charles, na Silver, na Samuel.
Mhm.
Kachambona na Esperas, na Adeline, na ba igitega. Nika chambona na Makamba, ngaha kumugwiza, ngaha.
Mhm.
Na Jamari, ngaha batazira mu Kenya, ngaha kumugwiza.
Urakoze cyane gose Nduwimana ngaho mu Kanyosha mbwe guca Burundi ugire umunsi mwiza kandi na Noel nziza mu bawe bose.
Yego namwe murakoze namwe ngaho ku Jugi America.
Mhm. Turafise kandi na Sofoni ku murongo. Sofoni kaze ku Jugi America.
Yego mwiriwe mwewe murakoze.
Mhm. Noheli nziza kandi.
Natwe mwamwebwe kabisa twese twese.
Uherereye amajehe ga Sofoni?
Yego unibereye mu gisagara cha Bujumbura mu Kinama.
Mu Kinama. Aho mu Kinama Noheli mwatanguye kuyihimbaza?
Ari abatangwe n'abandi bataratanga urumva abantu ntibanganye uburyo.
Mm.
Mugabo uko biri kose umuntu arashima.
Ni guca musabikanya duke mufise.
Yego kabisa.
Kuko ngo duke hanira bankana.
Bacha na cyane cyane.
Yego, nuko rero Sofoni ugaca wifuriza Noheli nziza nde uno munsi.
No munsi kamere ku mujyango wanje wose utumbereye nibisanira byose z'umujyango wacu.
Mhm.
Nacansubira ku mutama nikundira cyane twarukera ingaho muri Australia kabisa tigirano weri nziza.
Eh.
Nacansubira umujyango wamenyesha makuru bizwi rya Amerika mu gisata cy'Ikirundi, Gifaransa, Isongereza na twabindi imiti tandukanye.
Urakoze cyane ku izina rya bagenzi banje bose.
Yego ngatasubira umuntu wanyu wanje akomeye yitwa Kofiga Sangara muri Konga iruka kubura umwana ati niwihangane kabisa mugabanze ku izina rya King ni jazz cyane. Atasubira baramwanje bose baserukirwa n'uwitwa Muhizi Musa umujyango wabo bose rero ngatamvuga ati mugire no weri nziza. Jamu maranja nkabona Papa Ferena n'umujyango we wose n'umujyango aserukira.
Mhm.
Atanongera nkatatu umujyango kwa maa buko wezi ya hatu uku mujanga tuka mwosi nda mwipulizu mwusi mwizwa noweli.
Mm-hmm.
Ata nongera mwipuliza abantu bose batarongi vizyo wakitangu vizyo wano watangwe abari mumande dosi zisi wachomere na badachomere yobosi nga mwipuliza noweli nziza na abari mwungiro bosi.
Urakoze chane gose ugiru mwusi mwiza.
Namwe ebwe murakoze mu migo ya mukaduho mwanya wo kuvugira ku ryo rya Amerika kabisa.
Urakoze cyane kandi nawe iri nziza kwa twumva bose bari ngaho i Burundi. Kundi murongo wa telefone turafise David. David kaze ku Jugi America na Noheli nziza.
Ah Noheli rwose kuri mwese ya. N'abanyamakuru bose bari rya Amerika.
Urakoze cyane gose. Ni impora uherereye ga David?
Ni impore.
Namajahe.
na mutibi toke charugombo munara yo
munara ya tibitoke nyene hezu dukimwejeje dukikuri no wese
ai mvura ntayi ibigo nibirera nigaraje wapite imvura kugwa nabi nabi nawo ni kibazo to
kaduca mu byifatamo gute muri no misi heze umwaka
no 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 bo kwifata gute no no mukene gusagene zabibona nawe singi nyene imana yonyene
nuko David ukashaka kwifuriza no heri nziza bande uno musi
ari fujanere abajondi bose baga muna tibitoke batuzinanye hose n'umuryango wanjye wose uri muri bihugu bitandukanye byo muri aka karere no bava bose ngo ndabaheze n'abanzi bose ngo nyine ndayifuriza umunsi mukuru mwiza wa Christmas no guhimbaza ivuka rya Yesu
urakoze cyane gose David ubwire umunsi mwiza ngaha mu cibitoke
murakoze namwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi rero turaza kubandanya ibiganiro byacu bitandukanye mu mwanya masari imbere mwanya w'amakuru muraza gushobora gukurikira intasho zitandukanye aho tuza kubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noweli nziza twandanye twifuriza Noweli nziza mwe mutwumviriza muri rya ni nigece saha 12 turaza gukomeza tubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noweli nziza kandi mutubwira nuko muri ko murayihimbaza twacasigaje minota 18 kugira ngo ikiganiro muri sanga gihere ariko twandanye twakira amatelefone yanyu hariho Leo Cargo Leo Cargo ikaze ku ijwi rya Amerika na Noweli nziza
Pese munyamakuru Noweli nziza ngaho ku ijwi rya Amerika.
Urakoze urakoze cyane. Uri kwihimbariza hehe gute?
Epo, tewe sanze ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ariko nasimbiye ruguru muri komine ya Kayogoro muri province ya Makamba sanzwe mvuka niyo nifuje yuko nogirira Noheli ejo ho bukera mu gute none ngaho muri studio z'ijwi rya Amerika ngaho i Washington.
Nukuri turashima tubona bwa keye kandi twizera ko buzakwira neza.
Oyego ndumva yuko ibintu bimeze neza uturirimbo twa Noheli muriko muradushirira ko natwe turiko turatwumviriza kandi turiko turatunezera
yego none ngaha ahima kamba Noheli ni gute muriko mwihimbaza gute galeo
yego nkuko bisanzwe na ngira ngo ndashimye no kuba ndiko ndavugana n'umumenyesha makuru w'umurundi yumva ni kirundi na neza nkuko bisanzwe mu Burundi umunsi mukuru wa Noheli turawuhimbaza kuko biraboneka yuko abari nk'umunsi mukuru umunyagihugu muto yerekana mukuru usanga uba bafise akantu wisangije mu yindi minsi mikuru bose baritegura haba ku mubiri hanyuma bakitegura ni mu bintu byerekeye ifungurwa n'ibyo tubona abantu abanyagihugu bariko bariteguriramo ngaha mu masoko turabona ko bariko barasuma basuma ibintu usanga nk'imikeri biharagi inyama imikeke nibyo tubona abantu bariko barasuma cyane
ngaho ibiciro byagumye uko byari biri nta bariko barikeka mukiza
oya twaba tuvuga ngo bikinze mukiza aho jewe ndi ku isoko ya Kayogoro yego dufate umuceri waduze kwa amafaranga 50 hanyuma inyama zaduze kwa amafaranga 5 ariko navyo nyene abategetsi mwe bamwe bariko baravuga bati muraraba nimu nimuce amaboko aba abene gihugu murabona na mikoro katari kirenga rabe ibiciro bigume hahandi hanyuma n'abanyagihugu bababwiye ati murarabe nimusesagura ubutunzi bwanyu kuko inyuma ya Noheli muzogomba kubaho
nuko ugaca rero ushaka kwifuriza Noheli nziza uno musigaleo kago
Eko zere ukarwo na cyaka nipfurize Noheli nziza cyane cyane umuryango wanje usanzwe uri muri komine Kayogoro muri zone ya Bigina hanyuma muri munanje cyane cyane ndaherekeje cyide yasanzwe abaho nyene igatwe muri munanje na Nije Felix asanzwe yiga kuri iyo lycée communale ya Bigina ngaho mu Kayogoro mu mushikanje atanzwe ari Dar es Salaam muri Tanzania nawe nyene ndamwifuriza ati Noheli nziza hanyuma abanyeshuri twiganye muri kuri lycée communale ya Kivoga mu Rutana abo nawe nyene hariho Nyanzwi Martin mubona Etienne abo nabagenzi banje bakomeye cyane ndabifuriza Noheli nziza hanyuma ndifuriza Noheli nziza cyane ku banyeshuri twiganye kuri lycée Rutovu muri province ya Bururi ndababwire nti ndabakunda cyane
urakoze cyane urakoze cyane gose leo kango ngaho imakamba tukwifurize Noheli nziza kandi nabariko baratwumva ni mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ribafise ku muzirikanyi mugire iminsi myiza ihereza umwaka Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turamise kandi Jules ari ku murongo Jules ikaze ku juge Amerika na Noheli nziza aho uherereye
muraho neza muhaje kubasuhuza
turakomeye murakoze cyane urakoze nawe bize bikugendekere gucyo nyene
ndi ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda
urakoze cyane gose Jules ucungira umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mu bawe bose
yego nawe murakoze kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire n'akazi keza muri
rusange urakoze cyane gose Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga no musi tukaba twahisemo guha akaryumwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mutubwire uko muri ko murahimbaza Noheli kandi tubahe na kandi kajyo ko kwifurizanya Noheli ko mufise ku mutima nyuma ya Jules turafise Frederic ku murongo Frederic ikaze ku Ijugi Amerika na Noheli nziza
murakoze cyane Diane
muherere ya majahe
Ndiye mu gisagara cha Bujumbura neza neza mu Kanyosha.
Mu Kanyosha havugwa makinga ho mu Kanyosha Noheli muri ko murayitegura gute?
Kaje se ntiko tayitegurira neza.
Ngiye mu misa.
Ngiye tagiye mu misa ndumbuye gusenga. Yego nagoma kwifuriza Noheli nziza abakozi bose bo mu mazundongo bari mu ishyirahamwe nani kwiteza imbere. Yego namwebwe yabo ku gihugu cya Amerika abanyamakuru bayo wewe Diane ni nahabye
urakoze
mirindi na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije yego n'abandi bose ba Fidele niyo ngabo bantu zenyi ba aroyize bigirimana ikabo bose bakora ku gihugu cya Amerika twagomba kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya babona
urakoze cyane gose Frederic
hanyuma kandi na Kodiana nashaka kurenza
ego
urafise umunwanyi wacu agwaye cyane ari ngozi muri komine Busiga yitwa Virginia uwo munwanyi ni ntaho nibikora yarabuye udufaranga twakosereho kumutangira mu bitaro tugira solidarite solidarite kandi tujyane kwa muganga ndetse twarabuze udufaranga two kumuvuza twashaka kugosaba ngo bisebura wese adukerere kugira dufite ubunwanyi wacu muri ishyirahamwe nani twiteze imbere twagomba kubasaba muzotungishikire umumenyeshamakuru wanyu yitwa Diane Ndose azoze adufatire ifoto mushye kuri bwa buhinga ngurukana bumenye kugira dutabarize uwo muntu kuko uwambere yaradupfanye ubona we ntadupfane muzuba mukoge
urumva ntitwigaba dufise abaturongora kandi ntireka tuzobaza hama duheze tukubwire
yego mwese akwinda ngo karamenye kuri ati mutubaye uwo muntu aragwaye cyane arenge twaramuburiye kose
reka tuze kuguhamagara inyuma y'ikiganiro tuvugane Frederic
yego murakoze
urakoze
imani bahezanye
urakoze bwira umunsi mwiza ngaho onye ibujumbura
murabagira neza ndazi ndizeye ko muzobikora
urakoze ugira umunsi mwiza na Noheli nziza
Yego nabakozi bose mu magore mishira mu runani twiteze imbere.
Urakoze gose.
Awa.
Ijugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uno munsi nakaryo ko kwifurizanya noheri nziza ko kutubwira uko muri komura yihimbaza. Mwari muzi ko mushobora no kudushikira muciye kuri email yacu mwandika kuri radio yacu @gmail.com gutyo mukatubwira ico mwipuza ko tubashikira ku biganiro byacu bitandukanye. Ijugi America Washington DC mu kirundi niki nyarwanda ikiganiro ni muri sanga turafise kandi Leonidas ku murongo. Leonidas kaze kandi na noheri nziza ahuherereye.
Yego murakoze cyane.
Uri kwihimbaza gute?
Ndiko ndayihimbaza neza turi mu mwiteguro. Yego abandi ku ntega mu kirundo.
Ntega kirundo.
Eh,
imweje juduki ngaho kuntegaga Leonidas.
Kuntega no kuri turete ibiharage.
Eh.
Iko rino muceri.
Mhm.
Ego kubashoboye ku bashoboye kuronka aho bashobora kurima neza aho bashoboye kuronka aho bari aho bandika kotesha.
Eh.
Ese no kuri birenze nango rande twatangwe gufungura ico bitwa umutonore.
Umutonore ni twaduharage dutoto. Namakubi urumva caba yabonetse.
Namakubi twatwayarengana.
Mwa mwamaze kuyarengana.
Yego cha.
Numva noheri mugiye kwihimbaza neza ngaho kuntega.
Yego neza abisa cheri ntangora meuretse turafungura neza kabisa.
Yego. Ugaca wifuriza noheri nziza inde uno musi ga Leonidas.
Nakuri nifurije bwa mbere na mbere umudamu wange twubakanye. Imana goda. Abana banje babiri na papa. Na mama na data bukwe na mabukwe bari mu kirundo ku Karaza busize.
Ego.
Ego bose ndabifurije na wari nziza n'umwaka mushasha.
Ego.
Kabisa twese dukomeye tugihumeka umwuka wazima ubwa mbere na mbere dushima Imana kuko nta muntu yarazi yuko iyi tariki ya 25 na kabiri yaduhimbaza ukuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristu kuko ntitwari tuzi ko tuzohashika bure.
Nibyo gushima, nibyo gushima.
Ego.
Urakoze cyane gose Leonidas abanyentega utijugi Amerika yarabafise ku muzirikanyi mwandanye muryoherwa n'ibiganiro by'ijugi Amerika.
Hari n'abandi nasaba gutasha nka batatu.
Bavuga ngo ntibaherera mu bindi Leonidas we. Urakoze reka duha akaryo abandi kuko ni benshi barindire ku matelefone. Hariho na Pascal ariko ndi murongo wa telefone. Pascal ikaze ku ijugi Amerika kandi na noheri nziza.
Yego cyane murakoze.
Uherere hega Pasika.
Rero jemvuka mu ntara ya Gitega kumene giheta.
Hamwe hava amavoka menshi.
Barit.
Ego nuko Noeli kaburi kuyihimbaza gute Noeli kaburi kuyihimbaza gute
Nkabandi mu gisagara cya Bujumbura Noeli ndiko ndahimbaza neza mbona risaba umuntu arashima arakomera ingaho
Kukayifuriza nde uno munsi
ndayifurije umwana wanjye nkunda cyane yitwa nishimwe kwine n'undi wanjye nyine akurikira yitwa Benita n'umudamu wanjye yitwa Nimbonago Dasi ari ngaho mu Giheta ndayifurije Noeli nziza n'umwaka mushasha mwiza
urakoze cyane reka natwebwe tubikwifurize hama ugire umunsi mwiza mu bawe bose
Amakoze
ngaho kwijwi ry'Amerika. Ego. Awa. Igice saha 12 mu Burundi no mu Rwanda turaza kongera kubaha akaryo nshuti bakunze bijwi ry'Amerika ryo kubandanya mwifurizanya Noheli nziza muri abahagufi rero ya maradio yanyu.
Kazi Yesu. Kazi mukiza. Haleluya. Shema za Mungu zikwa
Sase turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi mwatubaye kandi mu kituri hagufi tubifurize Noheli nziza kandi n'impera z'umwaka mwiza abanyamakuru bacu batandukanye aho bari na mwebwe mu Noheli nziza Roje wirika neza Eric Bagirubusa Asumta Kabuyi Jean Bosco Ndarurinze Fidelite Ishate Jean-Claude Désiré Hatungimana Fidèle Nsabimana Evariste Nzikobanyanka Diane Ndonse Moïse Misago Raissel Diane Inamahoro Lucy Mukundwa Alain Yves Irankunda Chrissy Munezero aho muri Noheli nziza mu banyu no mu byanyu kuri mikro Diane nahazo muhinga bw'ivyuma Fatuma Dimasi Kalala twemituti Noheli nziza igice sa 12 abataronsa kanya turaza kongera tubahe akajyo kukwifurizanya Noheli nziza